Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi no mu Kirwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu itariki 27 y'ukwezi k'umunani mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ubu nkuko muyimenyereye rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga kuva ejo ku munsi wa gatandatu ugerekezo rya 26 y'ukwezi k'umunani gushika ku igerekezo rya 4 y'ukwezi k'icyenda mu Burundi hari korabera amahiganwa mu nkino zitandukanye hagati y'abasirikare yo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika mu seruko. Ku bihugu bitandatu bigize uyu muryango, ibihugu bitanu nivyo byarungitse abasirikare muri ayo mahiganwa mu gihe igihugu cy'u Rwanda aricyo cyonyine cyo muri uyu muryango kitaserukiwe muri ayo mahiganwa. Igitigiri cy'abasirikare barimo abagabo, abakenyezi hamwe n'abafasoni bari muri ayo mahiganwa n'amajana atanu. Ibirori byo kugurura cyese ayo mahiganwa byatangujwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza, akaba yaratangaje mu ijambo yashikirije ko kubona iryo higanwa rikomeye ribera mu Burundi ari ikimenyetso cerekana ko mu Burundi harangwa amahoro. Yarongeye kandi aratera kamo abasirikare mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu seruko, kabasaba kwama barikanuye hamwe no gushira ingufu hamwe mu kugwanya iterabwoba muri ako karere. Urukino rwa mbere rwabaye ejo ku munsi wa gatandatu n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje abasirikare b'u Burundi hamwe n'abasirikare b'igihugu cya Kenya, ari nabo batahukanye intsinzi bakaba batsinze abasirikare b'u Burundi kimwe ku busa. Mbega ku bwanyu ayo mahiganwa y'abasirikare bo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika mu seruko afise insiguro nke kubona igihugu cy'u Rwanda kititavye izo nkino byo bivuga iki? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza. Mwiriwe neza Colonel Baratuza?
Mwiriwe neza cyane.
Murakomeye?
Yego me twakomeye.
Yego me, muri ayo mahiganwa ariko agenda gute gushika ubu?
Gushika ubu ayo mahiganwa ahuza ibihugu bigize ishyirahamwe rya Afrika yo mu seruko nk'uko mwaje kubivuga by'ubu na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ku kibuga citiwe umugano wa Rudoviko wa Gasore ejo ku munsi wa gatandatu itariki 26 y'ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2017 biriko biragenda neza cyane gushika uno munsi nk'uko mubivuze ejo byari birori byaciye bireherahezwa n'umupira w'amaguru uhuza igihugu cya Kenya n'igihugu cy'u Burundi. Uno munsi rero imikino ikaba ibandanya muri aka kanya nyine turiko turavugana inkino zikaba zigira zitangure mu bice mu bisata byose nk'uko bitegekanijwe: umupira w'amaboko basketball ku bahungu, umupira w'amaboko witwa volleyball ku bigeme, hamwe n'umupira w'amaguru football mu rurimi rw'Igifaransa ku bagabo, n'undi mukino mushasha witwa w'abakenyezi hano iwacu witwa netball nawo nyine mu kanya gato yuratangwe.
Ibihugu bihava bitana mu mitwe n'ibihe, ibihugu bihava bigira izo nkino n'ibihe?
Ibihugu biza gukina uno munsi ku mupira w'amaguru ni kuva isaha icumi ku kibuga citiwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore haza guhura imigwi ya iserukira igihugu cy'u Buganda hamwe n'igihugu cya Tanzania. Mu mupira w'amaboko bita basketball ku bagabo ubera mu kigo cyahoze kirimo ikambi y'abasirikare bakora ko bavuye mu ndege batayon de parachutiste, hariho n'ukino ruza guhuza igihugu cy'u Burundi n'u Buganda muri basket cyatangwe saa 9:30 ubu biriko biraba. Mu mupira w'amaboko wa kubigeme utanguye ubu nyine isaha 10 uza kubera ku kibuga cya parke ari Bujumbura, uza guhuza u Burundi n'igihugu cya Kenya. Hanyuma urukino rwa netball ku ruhande rw'abigeme ruza guhuza u Burundi n'igihugu cya Kenya mu kigo cya kaminuza Muntwazangabo ISCAM igihe cy'isaha 10.
Insiguro muha ayo mahiganwa ni iyihe ku byerekeye mu bantu hagati y'ibyo bihugu byose bigize uyu muryango?
Imikino nk'iyi irahuza cyane abakinyi baboneraho kumenyana cyane hambavu y'imirimo ya misi yose y'abasirikare bikorwa muri azize abasirikare nyine biba bitunganijwe mugabo iyo bahuriye mu ngino Benize rusangi bitaje collectif muri migi ya France biratuma abakinyi bamenyana cyane gusumba ugasanga barabaye bagenzi hanyuma nkuko nyimicuwe mukuru w'igihugu cyacu yabivugije ejo irishyira hamwe ry'akarere ka Afrika hariho ibintu byinshi dusangiye hariho umwansi usanga dutegereza kurwanira hamwe yita ibitero by'iterabwoba terorisme mu gihugu cya France hariho n'ibindi bijanye n'ibyaduka ubugaragwa uruzuba cyangwa ibi bijanye n'imfura nyinshi isegenya igwa igasanga ironona ibintu byinshi bishobora gutabarana cyangwa imiriro y'ibyaduka nk'ibi rero abasirikare mwumva bashika amajana atanu bahuye bagakinira hamwe bakamaranye indwi zibiri bayaga gusa ibintu by'inkino hambavu ya mirimo ya misi yose biratuma bamenyana gusumba kandi noneho umubyeyi mugakina inkino nk'izi mucamura abagenzi bose nta bansi bashobora guhura muri bene izi nkino
hanyuma insiguro inkino nk'izo zifise cyane cyane ku banyagihugu bamenyereye kumva iyo wumvise abasirikare yumva abantu bari ku rugamba eka akamaro inkino nk'izo zifise ku banyagihugu b'izo bihugu byose nk'aka
ego cyane cyane ahantu kumenyereza koko abanyagihugu bamenye ko umusirikare iminsi yose atari gufata inkoho karaje ngo zikurwanya umwasi abasirikare bari baranezerwa barerekana ibirori ndetse muribuka yuko haba muri bihugu mu gihugu cyacu kigeze kuba gisohora abakinnyi karuhariwe mu kwinonora imitsi bagaserukira ndetse n'igihugu bakagenda mu makungu bakabigira neza murabazi bamwe bamwe bankaza myambi murabizi kubahora babikora bigacika urumva rero guseruka hambavu y'ibikorwa bya gisirikare byo mu mwaka na zimwe yuko babikora neza abasirikare bacu n'inkino ntibazishyira inyuma ntizisigara inyuma kuko abasirikare batuza kubazi ibintu byo kwinonora imitsi cyane nicyo cya mbere mbere baraba yuko umusirikare mu kwinjira yuko abishoboye ibyo ashoboye rero mu kwinjira baramuha umwanya utari muto wo kuguma bibandanya bitegura ku buryo rero nk'ibi ibihuje ibihugu bagakina batambaye za mpuzu z'intambara za tashitashi batafise za nkoho abanyagihugu bakaza kurora ari benshi bacobona yuko koko nabo nyine hariho ibikorwa bakora bahurizako ibi byose nabige navuze byo gukinga ibiza hajya nk'amazi cyangwa ubugarwa yo buje ubukinga ukoresheje inkoho urinda gufata ubundi buhinga wize ugakora n'abanyagihugu rero muri ibi mu minsi iza barashobora kubabwira imikino igahuza y'abasirikare igahuza n'iy'abanyagihugu gutyo bakabona yuko ari umuryango uri hamwe abasirikare n'abanyagihugu bose bashobora guhura bagakina akarere kakaba akarere koko
mbega aya mahiganwa yoba ari aya mbere abaye hagati y'ibyo bihugu byo muri ako karere cyangwa hariho amahiganwa yabaye mbere
aya mahiganwa agira aya 11 murumva yuko haheze imyaka 11 ategurwa akogwa ishyirahamwe rya Afurika y'Amajyepfo ryatanguye kugira bene n'aya mahiganwa mu 2025 bikiri ibihugu bikeyi igihugu cyacu murazi yuko cyinjiye neza na neza mu ishyirahamwe rya Afurika y'Amajyepfo mu mwaka w'2007 ubu rero tumazemo imyaka 10 tukaba ari ubwa kabiri tubyakira aya mahiganwa twakira amahiganwa y'inkino nk'izi aya mbere tukaba twayakiriye mu 2011 byumvikana yuko mu myaka 10 tukaba tuyakiriye kabiri ni iteka ku gihugu cyacu kuko murumva abo bashyitsi bashyita amajana ane baje bava muri ibyo bihugu bakaza bakamara indwi zibiri bakina ngaha mu gihugu cyacu bahura n'abarundi hariho mbere bamwe bamwe bavuga bati tuzumva ngaha tumaze kumenya amajambo atari make y'ikirundi kuko aho baba babana n'abandi bakinnyi b'abarundi bakaguma babatembereza babavugisha abandi abarundi nabo bakiga indimi zabo hariya ntiworaba biraryoshe umuntu ashyitse ni kuri ibintu byiza biteye igomwe kubona abasirikare bari hamwe bari kubakora bene ibizi mico n'inkino biratuma bamenyana neza kandi bikaryoha
mu kanya gatoya cyane rwose amahiganwa azo kwikira azobera mu gihugu iki
ndi henze nibaza yuko amahiganwa azo kwikira ku mwaka uza ari igihugu cha Kenya canke Sudani yo mu banuko mugabo Sudani yo mu banuko yari kubyakira murane ko ikinshasha ariho icinjira yaje kaburorezi barabi kaburorezi barabimise intumwa zishika zitanu kugira barabe ingene bigenda ubu nta bakinyi barungitse mugabo byoca bitegura guhera ubu bishoboka yuko niba basanga bari bavuga bati turiteguye turashaka kubyakira nibo bocavyaki ariko tuzobaza neza tuzobimenyesha mu minsi iza igihugu kizoba gikeneye kiramukiye kuvyakira n'itwaheze amahiganwa
igihugu kibanye cy'u Rwanda nticitavye izo nkino abasirikare b'u Burundi canke abatetsi b'u Burundi bavyakiriye gute
uko tubyakira hano mu gihugu cyacu ni bisanzwe twebwe mu ntego hari integuro ubwa mbere intego zatanguye kuva mu kwezi kwa kabiri bwa mbere ariko abahinga bava mu bihugu byose bigize akarere batanguye inama ya mbere yo gutegura inama ya kabiri yabaye mu kwezi kwa gatanu aho kwari kugira ngo bashire batange neza byose bitegurwa kuzokogwa n'abazoza abaribo hanyuma ya nyuma yabaye mu kwindwi aho kwari gushira novuga igikumu ku masezerano ya nyuma y'ingene bumvikanye ko bizokogwa igihugu rero kibaye cy'u Rwanda muri izo nzeguro zose nticyari ubusimbumwe tubona yuko batari biteguye kuza gukina hamwe n'abandi urumva umuntu ataje nta umufata ku nguvu igihugu cacu nico cakira kandi nico gifata novuga kibifata mu minwe byose haba kuryamika abakinyi haba kubafungurira byose cyangwa ingene biyunguruza umva n'igihugu kiba cyakira kibikora umva bataje ngo bavuge yuko azoza ntibahimbaheza ngo afate umuntu ku ngugu kureka
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean-Marie muri Beneza niwe muri hera Jean-Marie
Burundi Misare mu Burundi
Misare ni twande izina y'ikirundi
si nashaka kwibabwira twa Jean-Marie gusinda hajya mu mfuka
yego me duga ku ijambo muri afite ikibazo muri afite icyumviro
nagamba zo mutumire mwatumiye naho nayifatiye hagati
yego
ndamwazi gito mu Rwanda tashobora kwitwara mu mahiganwa kandi tuzi byavuye ko ari kubera Burundi budahuza n'u Rwanda cyangwa zibaye izindi ngwane zoba zarahabaye hagati yabo
icyo kibazo nuko mutakomatega amatwi n'ikibazo yarahije kwishyura mu kanya ariko sinzi ko hari ikintu washaka kukivuga ko Colonel Baratuza
yego akitubwira
murakoze Colonel Baratuza mwarimu hije kwishyura icyo kibazo ndabona Colonel Baratuza telefoni imeze nk'icika ariko reka dusubire tumuhamagare mu kurindi ariko reka duhe ijambo kandi ubundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika Theophile abarabaza ikibazo Theophile niriwe neza
alo turabumva natwe turiko turaha muri Matisi ubwo turabona yuko ayo marushanwa arimo kuba yarayigenzi kuko arahuza ibikorwa bya gisirikare ariko cyo noneho turibaza dutese u Rwanda ku kigo rutagaragara mu iyo mikino ahari ndi kwifuza ubumwe ibyo bihugu
ikibazo urashaka gusubiramo ikibazo neza ntigitomoye neza mushya na Theophile Theophile
alo ndumva ego itari kushoboka neza
ego subiramo ikibazo Theophile usubiremo ikibazo
ashaka kuganiriza ku bibazo bya ya myerekano y'ingabo ziri mu Burundi aho ngo ikibazo nyine tufite ni iki ingabo z'u Rwanda zidashobora zigaragare nawo muri bira bihugu berekane yuko bifitanye ubumwe aho nyine tukikengera ko se bashobora kuba ikibazo kuko urabona abandi bose babiyerekana.
Murakoze Teofili, ikibazo mubaje Teofili ni ikibazo na Jean Marie yabaje ariko ico kibazo nkuko nako ndabivuga Colonel Baratuza yasana wacishuye kandi nyinshi nyinshi nibaza ko tuzoba zifise leta y'u Rwanda gushukurusha reka ariko tumuhe ijambo tumve ica bivuga ko Colonel Baratuza.
Murakoze yaba Jean Marie yaba Teofili bose babaje ikibazo kimwe nkuko mweje kubivuga ikinari nacishuye yuko igihugu gitegura cyake kwakirizo nkino bagi kigena bagiheza kugira gukina inkino ziheruka nk'ubu iziheruka zarabaye bacu batora yuko ari Burundi buramukiwe ama Burundi buremera bwemeye rero buca butumira bugategura ati hategeza kuba manama tatu ayo manama bategereje ibyo bihugu bizorunga ikintu umwe bitegeza kurungika abaza gutegura abahinga igihugu yo kitarungitse abahinga ngo kivuge ngine citeguye abakinkizozana bongere bavuge bati imikino tuzokina niyi nti urumva kidateguye muri izo nteguro zitatu ntigiheza ngo kize kuko hariho ibitegurwa wakira nawe nyine yitegura nk'amahoteli bashikiramwo ibifungurwa bafungura byose bakabitegura neza imodoka bazogenderamo aho rero utaje tacuweza ngo muvuge ishe kandi ntawukorera ku nguvu mugabo byo babyiza bose bagiyemo niko umuntu aba yifuza.
Tubibutse inshuti mwese ko mwikoma abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Pascal niriwe neza. Pascal muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi mu Kamenge.
Yego, mizina ya Kirundi ninde?
Nagomba kuba. Aro?
Duga ku ijambo izina ya Kirundi.
Niyo nkunda kugomba kaza Pascal
urashobora kwegera kure ya iradio kugira ngo tukumve neza cyangwa izimye leka Pascal
u Burundi buri ko bwakirizo nkino bwunguka iki nkuru nk'igihugu cy'ubuki.
Ego me urakoze ndabumva telefone yawe
mize nabi igihugu kitashoboye kwitaba aya mahiganwa nicyo gihugu nacyo gihombe iki kama ngomba nkubaza kandi izo nkino doba zishigikiwe na FIFA ko ariyo tudariyo ijejwe ibintu by'inkino nyizo cyanye muri Jeux Olympiques izo nko ku rwego rw'isi yose zishigikiwe n'uwihe mu bigo tuzi FIFA ariyo yitegekiye nka football ibyo by'ama Jeux Olympiques bikagirwa n'ibindi nko mu gihugu biri ko birafinanswa nane ni nkande ariko ayo mahera ariko arazifasha izo nyino yavuye ni bande bayatanga ibibazo byaje byari byo murakoze.
Murakoze Pascal reka duhe n'ijambo kandi Gérard mwiwe neza
niwe cyane murakomeye nko muri Amerika.
Yego me muri hehe Gérard?
Ndi Bujumbu.
Yego izina ry'Ikirundi?
Pascala,
Gérard, murashaka kutubwira izina ry'Ikirundi? Duga ku ijambo nyarutse.
Okay, murakoze cyane gutumira umutume kugira ngo waduhe umuco kubera izo nkino ndabona ntege gusoma yuko ibihugu bitanu aribyo byita ibihugu bitandatu ni byiza cyane ko hari abantu b'ibintu biratuma umuntu abantu biyumva namwe bakamenya imico ijya n'ibihugu bitandukanye ashaka kubaza umutumirwa mwatumiye mwavuze yuko twasomye yuko ibi abasoda n'u Rwambere Uburundi bwatakaze bwasinzwe na Kenya ibi bintu nivuga yuko Uburundi butari bwiteguye neza kugira ngo bwakire ibyo bintu kuko twaratangurira gutsindwa ariko tanwe gutsinda ariko twaratsinze ibyo bintu kuko ntabakinye cyane ibi bintu byatuma Uburundi bubonekane turabona amahoteli mu Burundi yo sosiali cyane bake abantu bangana kujya kugira ubushobozi bakarondera ibyo afungura bakabaye mu cyo agiramo amateja boro kugira ngo bakire ibintu by'ibyo by'amafungu no kufise amatrivi yaguye kufise ubuto nkasaka kubaza ikisina ma yavuye cyane igihugu cya ikaje cyose cyaje amahirwe amasizanira kugira ngo kirandanye kibaho nkashaka kubaza abantu agashimi kandi kandi ko mwazotwara ibiganwa muri byogo bitaro byitabye natahe nkashaka kumaza mu gihe ko twabonye uko y'urwanda hitabye akuru nawe nyine yashyiramo akabiri wakabona yuko agahimiriza izo gihugu ikazoza umubiri nka doza zo kurikira cyane kugira ngo tugurane imigendanire sosa nko nka kera kuko uri kwaraba hajya umubanyi n'umuryango rekomeye nkagenda mu gaba n'igiti cy'isinta yavuze yuko rekomeye urabona ibintu byose nta mugambi nkana w'imirimo abasirikare rero amashini y'umukuru w'ijambo yavuze yateye intege vema abasirikare yuko igihugu gitanu byitabye nk'uko igisirikare kitoba solide kitabye igisirikare
rekomeye. Ibibazo ni byinshi Gerard ugeze aho ibibazo byawe ni bitandatu wogezaho byaba ari byiza kugira abaguhinyishu. Murakoze Gerard reka duhe ijambo rero Colonel Baratuza atangure cyane cyane yishure ibibazo bya Pascal. Pascal yabaje nk'ibibazo nka bitatu canke bine. Ikibazo cya mbere ni ikintu Burundi buhungukira mu gutunganya izo nkino, reka igihugu kitaje naco aho uruhombo rwacu n'uruhe. Yabaje ikibazo kibaza niba izo nkino zishyikiwe na FIFA, arabaza kandi ni zerekeye abatanze umutahe mu buryo ku ijambo mutamwe mu ishuri ry'ibibazo bya Pascal.
Ego murakoze nagomba mbanze mu ishuri Pascal ku bibazo yabajije. Inyungu hoho za mbere igihugu cacu kibungukira nuko reka mvuge ku gisodo bwa mbere igisirikare nabivuze abasirikare bacu iyo bakinye bakakira bagenzi babo mu karere bagahurira mu kibuga bakinye umupira w'amaguru cyangwa y'amaboko baramenyana cyane rwose gusumba hariho n'izindi n'indi myimenyerezo basanzwe bahuriramo ya gisirikare nayo nyine bamaze kugirira nini wacu kabiri hariho ku rwego rw'intwazangabo bagirira imyimenyerezo ahantu haba hari ku bicapu bagacapura bategura ingene bokinga. Hakaba rero n'iyindi integuro usanga ijyamo abasirikare bato bato bagatanga amategeko ugasanga umurundi afite icyo ajejwe, umukenya afite icyo ajejwe, umutanzaniya afite icyo ajejwe, umuganda afite icyo ajejwe, umunyarwanda afite icyo ajejwe, tugahuriza hamwe ari icyo tugomba gutabara tukagikorera hamwe. Hambavu y'ibyo rero bya bikombe ya gisirikare urumva twakigize inkino barashobora guhura mu rundi rwego bakavuga bati hahandi twagarukiye he muri bimwe twakora ubu bigeze hehe. Ni ukuvuga rero ni ukuze barahwanirana mu yindi ntumbero atari ya gisirikare mugabo ari ibintu by'inkino bijyanye no kwinonora imitsi, kuko kwinonora imitsi abasirikare nabyo nyine barabihuriza ko inyungu ya mbere yo ku musirikare ni uko tumenyana gusumba hama ku gihugu naho ushobora kwakira abantu nk'abo bangana gutya mu gihugu iwanyu bari iteka biba binezereze byerekana yuko igihugu cyose gishoboye kirashoboye kuko birategurwa. Ikiyo cya kabiri nacyo yabajije yuko iyi mikino amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe ajejwe inkino abizi nka FIFA cyangwa izindi nibyo ibi sivyaduka nkama inkino nk'izi iyo zitunganijwe ku rwego rw'akarere nk'uku aya mashyirahamwe ategerezwa kuba abizi kandi ni gutumirwa yaratumiwe. Murumva nobamenyesha yuko hariho n'ishyirahamwe mu rurimi rw'igifaransa yitwa FISME, Conseil International des Sports Militaires. Iyo niyi si yose irimo ibihugu byose byo ku isi yararungitse intumwa ejo niho zari zaratanze n'ubushimwe kuba byo baserukira ibihugu byawe ejo ku mugoroba. hariho yindi shirahamwe rijejwe inkino za gisirikare ku isi yose ni Federation Internationale de Sport Militaire nayo nyine yarahungitse yaratumiwe twibaza yuko bashobora kuza umwanya wewe wose twarabyumvise no ku mugabane wa Afrika nyine hariho urwego nkuru nago nyine waratumiwe twibaza yuko bishuye neza kandi bashobora kuza ntibashitse ejo ku munsi w'iyugurirwa mugabo bizomara indwi zibiri barashobora kuza kuko imbere yuko utegura ibi ubanza kubimenyesha bakamenya ikigo kirakogwa bamenyesha kandi iyi mikino yose ukwiba ikurikiza amategeko mpuzamakungu umwanya n'abakinnyi hamwe n'abahagarikizi bose bateza kuba bafite impapuro za ngombwa zibaha uburenganzira bwo gushobora guhagarikira izo nkino hanyuma hagize n'ibitsindo biba byavuyemo ingene byagenze baratanga raporo ku rwego rwo hejuru birumvikana yuko ari byiza ku gihugu
ikibazo cyanyuma cyerekeye umutahe
umutahe bavuze uwabajije ati iyo aribo baca baterera oya ibi bihugu biba byateguye izi nkino nibyo biheza bikabishyira mu migambi yabyo ya minsi yose kuko ayo mashyirahamwe arabise nayo nyine ahagarukira ariko bagize icyo bazana gishobora aho gishikira hariho imigwi isanzwe iyi migino babwira isanzwe ikinye n'imwe nka muzinga iri muri shampiyona ngaha y'i Bujumbura isanzwe ikina mu mikino ngaha y'i Bujumbura yumva iratswe hanyuma ingene bigenda rero ibi byose izi nkino uko zitegurwa ni igihugu gitegura ni igihugu gitanga uburyo kuko birateguwe mu itunganywa ry'ibizorangurwa barabitanga hanyuma bakabyemeza babishyizemo kugira ngo kuko biri mu migambi igisirikare kiba kigiye mu byo kigeze kurangura bisanzwe bizwi barayashyirako rero hanyuma hagizaho baronsuwongereza kongereza koko uburyo butangwa ntibuba bukwiye neza hariho
hanyuma muvuna gure mu majambo make cyane rwose ibibazo byabajijwe na Gerard atangura wewe uravuga ko mbega Burundi bwari bwiteguye ko bwatsinzwe urukino rwa nyuma reka yabajije n'ibindi yashimye n'izo nkino yongera arashima n'ijambo ry'umukuru w'igihugu ikibazo kindi yabajije n'ikibazo gisa n'icyabajijwe cya financement icyo ntimukigaruka ko avuga rero n'agashimwe ko habwa agashimwe mwatekanije kuzotsinda izo nkino zose ikabaza n'ukuntu igihugu cy'u Rwanda cyohimirizwa kugira ngo nacyo nyine muri kazoza kitabe imikino nk'iyi nduge ku ijambo mu kanya gato
ego murakoze kuri Gerard ikibazo yabajije kubona Kenya yatsinze igihugu cy'u Burundi mu rukino rwa mbere rw'umupira w'amaguru ni ibintu bisanzwe cyane kuko iyo bariko barakina baritegura kandi bariteguye cyane aha ntawe uvuga yuko kubera batsinzwe ikino kimwe si ubuye ko batiteguye abari bahari barabonye umupira ingene wagenze ingene bakinye ni ukuri ni hamwe nyine bavuga bati uw'Imana si ubuye ko barushijwe mugabo utsinzwe akinjiza igitsindo amanota aba yaronse ibaza yuko hari izindi nkino zibandanya Burundi bushobora gutsinda hanyuma Kenya igatsindwa n'izindi ntawe uramenya ntawe ushyira hagati mu gihe ngo ni uwa mbere biracabandanye kandi noneho kira si umupira w'amaguru gusa niyo batsinzwe ejo barushijwe nako umupira w'amaguru bashobora gusha handi kandi niko byama bigenda hanyuma inkino nazo uko zingana zose umupira w'amaguru abazoba ba mbere bazoronka igikombe n'imidari y'inzahabu hanyuma ba kabiri baronke imidari y'umwakaka ba gatatu imidari y'umujumbu niko bimeze nk'hajya bama barabitegura umukino rero umwe wose kuko ari ine hanyuma hariho n'umundi rukino ntavuze ngo kwiruka ibirometero 12 ku bahungu hamwe n'ibirometero 8 ku bigeme ruzo bitarike zibiza ukwezi ku cyenda aho igihugu gishobora gukinisha bane cyangwa batandatu kimwe kimwe bivana nabo bateguye ikibaye cya mbere rero muri aba batatu bashateranye manuta hagize bashitse bose bakagira umwanya mwiza baba ba mbere nabo nyine babaha imidari gutyo nyine uko bakurikiranye ku bihugu mugabo byumvikana akarusho rero agashimwe nako kaba ba mbere haba muri netball muri basket muri football muri volley no mu gusiganwa biruka ikindi naco guhimiriza igihugu kititabye nibyo akamo barakumva si twebwe twobigira mugabo twe turatumira guhimiriza naho biva ku muntu ingene yipande neza byo babyiza bose bahuye ibihugu byose bihuye bigakina kuko urukino n'urukino muhuye murakina hanyuma mugakina neza urushije uwundi agatsinda ntango umuzirimo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent. Innocent muriwe neza?
Yego yego muriwe.
Muri hega Innocent?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Bujumbura izina ry'ikirundi?
Kwa ndiwe nana ino
inde?
Siwe mana Innocent.
Siwe mana Innocent. Duga ku ijambo murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ikena kere nanjye nyakirenzero
yego
twarafite gutunganya ayo mahiganwa ama nkunga bankabaca ni kubera iki u Rwanda barukuyemo perezida wa Afurikano kandi bwari ku rutonde ama tugashima yuko ibintu turi ko tugenda neza ama nkasaba rero ibintu nibyahera patoro hagashiye mwese n'itoro hagashiye ama nkasamba cyane mu kiyo cy'ikiri cyo ugwanda barukuyemo kandi rwarurimo barukuyemo kubera iki hari ingorane bufitanye uburenge n'ugwanda
murakoze siyo mana Innocent ibibazo byawe turabigaruka ko ariko muri rusange mbona ari ikibazo kimwe kuko ibindi bibazo haba agashimwe cyane nagashimwe nibaza ko ico kibazo cabajijwe ico kibazo cyuko bakuye mu Rwanda ivyo nibaza ko ari bishasha ko amakuru ariko avuga nuko Rwanda rutaje reka duhe ijambo kandi na Dieudonné na Dieudonné Dieudonné muri Veneza
mana mahara
muri he ga Dieudonné
Karosi
witwa nde
Dieudonné
irindi
Harerimana
Harerimana murafite ikibazo murafite icyumviro
kandi nayo ifite twari nka bitatu twasubijwe
yego
gusa twari gushimira ibintu kalero zitabye ayo mahiganwa ariko byerekanye yuko ari umubano mwiza hagati yabo akabazo karaka
murakoze Dieudonné Harerimana arashima cyane cyane ibihugu vyitavye izo nkino ikibazo sibo mana yabaje sinzi ko ariko kimeze ko u Rwanda go rwari ku rutonde bakarukura ko hariho insiguro hari ingorane hagati Burundi n'u Rwanda Colonel Baratuza
murakoze kuri kibazo cya Innocent yabajije yuko ngo kubera iki bakuyemo igihugu cy'u Rwanda ngira nimba yakurikiranye neza tubitangura nta n'umwe yavuze yuko hari umuntu yakuyemo igihugu cy'u Rwanda nta n'umwe ndabisubiyemo yakuyemo igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda kirimo gusa cyarungitse abakinnyi n'idarapo igihugu cy'u Rwanda riramanitse muri izo nkino byumvikana yuko atawufise uburenganzira rero bwo gukuramo igihugu cy'u Rwanda baraba neza no ku masanamu baraza kubibona yuko ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo igihugu cy'u Rwanda rero kigumbamwo hanyuma nibaza yuko ku mwaka uza aho bizobera bashobora kwitaba natwe tuzokwitaba tugahurira tugakina ntihagire rero abatwara ibitari byo ngo igihugu cy'u Rwanda caraguyemo ingorane nazo ingorane ku ruhande rwa gisirikare twe nta ngorane dufitanye n'igihugu cy'u Rwanda
muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Jean Daizeye muriwe neza Jean Daizeye
mwaramutse mwake
mwaramutse neza muri hehe
ndi muri Iowa
muri leta zumwe z'Amerika
yego
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mahiganwa ariko araba hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yo mu buseruko abasirikare mu nkino zitandukanye turi kumwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza duga ku ijambo ikibazo ikimvuyo
ego nakurikiranye ikiganiro kuva mu ntango ahanini ikibazo nta kibazo ofise kwa rukunganira nashaka kubateza ku gihugu ukwaco iyo caje kipa kugira ngo babone kuserukira mu Burundi ibyo natwege turi hanze biduhereza icyizere gikomeye yuko umugambi w'amahoro n'igihugu cy'u Burundi ko cizewe ko ibintu biriko biragenda neza rero ku ruhande rw'iwanje ndamukeje n'ingabo arongoye nyakubahwa Gasupari Baratuzwa Baratuza kweri ndabakeje cyane rwose kandi abipfurije imigisha ikomeye kugira ngo igihugu cy'u Burundi nacyo kizotahane intsinzi n'imidari y'ibikombe byegukire kuri cyo muri uno mwaka kandi byo tunezera nka tuje turi hanze ibisigaye nashaka ndamusabe nk'uko kuba hawe amabanga akomeye ko ndamuzi neza yarabyifashemo neza kugeza kuno munsi abandanye nk'uko yatangwe kugeza uno munsi kugira ngo igihugu cyacu kibandanye kizwi mu makungu kuko kiri ko kiritanga no kugarukana amahoro mu bindi bihugu murakoze munda mukiritse nawe nyene rwandu rwiwanje nuvuga ati nakomere ku ngoma
arakumva amashana Jean Ndayizeye murashima cyane rwose ibikorwa biriko birangurwa kandi izo nkino ko kamo yakumvise ka nizo ntege mu muteye ya zumvise reka duhene ijambo kandi undi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika bas muri neza bas alo bas matwumva ndabona telefone ya bas itariko iravuga ariko reka ndamuha kanya Colonel Baratuza gice avuga ku majambo meza yashikirijwe na Jean Ndayizeye
egume Jean Ndayizeye ari muri Iowa muri leta zunze za Amerika arahejeje kuvuga amajambo ashimira igihugu cyacu cyashoboye kwakira no gutunganya izi nkino hanyuma ashimira n'ibihugu byarungitse abakinnyi ni byiza cyane ku ruhande rw'iwanje nabwo yakoze ku majambo meza numvise yavuze ingene dukora imirimo ni byiza mu gihe umuntu yari karakora kumva arashigikiwe n'abantu bari nk'iyo kure biratanga ingufu n'ingoga arakoze nawe nyine tukaba tumusabira yuko nawe nyine mu byo ari karakora byo gononokegwa akabirangura neza gutyo akabandanya azaratera intege abari karabarakora bakorera igihugu cyabibaruki
tugarutse cyane cyane kuri icyo kibazo cyabajijwe cerekeye gutira kamo igihe gushyitavye ayo mahiganwa hari ikindi kintu nk'iryo shirahamwe ka umuryango muri ibyo bihugu bashaka gukora kugira ngo nabo nyene bajijure umunsi ashobora kuba ari u Rwanda ejo hashobora kuba ari ikindi gihugu kugira ngo umuryango wose w'ibyo bihugu ukoranye cyane cyane nk'umuhiganwa nk'ayo ayo mahiganwa abe yitabwe n'ibihugu nka byose
mu bisanzwe iyo hari amanama menshi ku nzego zinyuranye ibiye kugira bishike kuri ubu rwego rwacu byaciye hatari hato twebwe no kwita yuko turi abahinga haba inama z'abahinga kugira ngo bategure ibyo byatunganijwe ariko nta ntaba migeno uvuga nyinshi yuko hariho ubwoba yuko hari ibihugu byinshi bitazoza byitaba amahiganwa oya namba na gato je nibaza yuko abatwumviriza bose borema yuko atabisaka biko birashira ngo hari ibihugu byinshi bizohaba bidohora mu bireka kubwiza inkino uravye ingene bakina n'ingene bahura bikaryoha n'ukuri je nibaza yuko atangorane zizohaba badoze barafite bakubwisha ahubwo
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Luc muri Beneza ndabona na telefone ya Luc itariko iragenda neza reka tubandanye ku izo nkino mu gihe ubu masaha y'u Burundi hariko aragira nka saa 10:01 uranke iminota 20 reka dusubire duhe ijambo kandi abase ndabona telefone yiwe yagarutse abase muri Beneza
Mwiriwe chane.
Mwiri hei gabas.
ende mu nkambi mahama
nkambi imahama murafise aha mu Rwanda murafise ikibazo murafise cyimviro
cyo bete bene shaka kubaza
halo edi bakwijambo Luke ndabona Abbas asubiye kugenda kandi nariko ndavuga nti ubu masaha y'ibujumbura ariko aragira nka saa 11 Colonel Baratuza hari amakuru yereke nk'imikino yari kwiraba abo bamaze gutahana insinzi mwavuze ko hariho inkino zitandukanye hariho basket hariho na na volley eka n'urundi rukino net n'urundi rukino rushasha mwavuze hari amakuru mashasha muri iki gihe
bo murabona aho ndi nacinje ahantu nyine hafata neza telefone ngoma ninja yo kuraba mu kanya ndaza kwandika kubuga ngurukana bumenyi Twitter nyine bizoba byagenze biheze ubaho ndi sinegera nkino ziriko ziraba kuko ntegeranye mugabo icuno bamenya cyo cyo nuko heze atarutse narwe rahera ubu ugwatanguye kare no rukino rwa basketball uhuza Burundi na Uganda rwatanwe saa 9:30 ubu basket irateba muri ako bazuba barahagarika ku mwanya naze ko ruze guhera hafi saa 12 zibura ku buryo nza kubibamenyesha neza baze kuba hafi barabe pita yanze ndaza kubandikira neza ziheze na neza n'izindi byagenze ariko bambwiye yuko abakinnyi bose batonza baje ibi byatanguye kumasaha
nkuko byanditswe hari abanywanyi radio ijwi ya Amerika bari kwandika babaza nk'ibibazo bati mbega niko kinkizo hino zitabera no mu gihugu hagati izo hino zibandanya kwira ibujumbura anyisha umuha abanyagihugu nkabo nizi
murabona umuryango ukivuka ni n'ibintu byose iyo bigitangura bifite intango uye bibereye ngaha mu gisagara cha Bujumbura nini ugihugu cyacu nticyasura kubyakira kumbure birashobora kuzobera n'umudini ntara ariko ubu bashimye yuko byose byobera hamwe kugira ngo byorohere n'ababaherekeje baze barakurikirana hose nk'ubu bafashe nk'umuntu w'umupira w'amaguru bakawujyana igitega iyindi wundi mugwi bakawujyana ingozi abandi bakeneye Bujumbura murumva bamwe bazana na yuko bo byo haba bibagora ingene baza barajya hirya no hino kugira barorere imigwi yabo ubu turacagira ibyo mugabo nta kibuza yuko mu myaka izoza bashobora kubitunganya ukundi bakazana abarorezi benshi ibyo bigurikanwa nk'abarorezi benshi baza gufata mu mugongo imigwi yabo ariko ubu mu ntango baranabyumvikana mu manama ati bizobera ha tushaka ko bibera ha kuko naco nta na kimwe gikogwa igihugu cyakira sico bitunganya cyonyine abakinga baraza bakarabaho ibibuga ingere bimeze na n'ubure bure buhari hagati y'ikibuga n'ikindi kugira barabe yuko bashobora kuze baragenda barabe bakinywa nyine bari barakora
igihe cyose abaye nk'inkino mpuze makungu kenshi na kenshi abanyagihugu bashobora baduka ari benshi bakaja kuraba izo nkino ubu niko bimeze mwaratangaje amakuru atandukanye kugira ngo nabari mu gihugu hagati bashobore kuza kuraba izo nkino abantu bashobora baduka kuraba nk'izo nkino cyane cyane nk'izerekeye inkino z'amaguru arizo zikundwa cyane rwose mu Burundi baba banganike
amatangazo yabaye cyane ku bimenyesha makuru bya hano iwacu eka ndetse n'ibyo hanze twaratangaje cyane indwi yose yaraheze atakindi kivugwa ari izi nkino turatumira abanyeshuri cyane cyane bari mu karuhuko kuko hariho inkino zizoba hagati mu ndwi ngo baracyari mu kiruhuko usanga bamwe bamwe hakubaje kumarigara cyangwa iki bazoshe baja kuraba izo nkino babi bararaba barabi aho bakuru babo bageze nabo bashobora no kuba kurikurira mu ngata ejo nta cobuza yuko hari ugwaruka rushobora no kwinjira mu gisirikare ruzi no gukina hanyuma tukazobonerwaho n'abanyagisagara cyane cyane nabo nyine bari abatumiwe reka nabo hagati mu gihugu babishoboye nabo twaratanze amatangazo menshi cyacisha hirya no hino ku buryo ndetse no nshimishwa n'ukuntu abanyagihugu babimenya ari benshi uno mwaka kuko byaraguruye cyane amaradi yero dufashije arabikwiragiza hose mu gihugu ubu ntanu mwatabizi ibiriko birabera ngaha mu gihugu cyacu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Amuri Amuri muri weneza
weneza
muri hega muri
iyo turimo ko nyine buganda muri zone ndava mu narafiko
yego me murafite ikibazo murafite cyumviro
e travi cyumviro brema atambere brema no kwabaza ningenye igihugu kiranye cy'u Rwanda cyitabiye ibyo nkino ego birere karane zako nubundi igendanire ikiri mibi cyane hagati y'Uburundi n'u Rwanda ego nkaba n'ikindi mushima nuko nakarere kose kafika buseruko uba bari ko aribonera neza ko mu Burundi ari nk'amahoro inkino bitunganije neza mu gihe ko gira aba mu mahoro n'umutekano uri akareye ko kare kabana neza ko amahoro ayo yose babandi politiki bahora bavugira ku maradiyo bavuga neza yuko mu Burundi bicika ubundi hazabo bari ko arabyibonera ego mamo na cyaka nyine kuri kima kandi ama mumbaye jane mu kinire kiri ni je mu jangwa Afrika ubone neza yuko hari ingorane hagati y'u Rwanda n'abari ko bize baragire nka gije kuko n'ubu n'umwe n'ije kiramwe cya Afrika ubikeruko ubonye igihugu kimwe ari cyo cyonyine kinje kiva muri zo nzino hajya hari agahaje agikiri nosa bare nuko uwo barongoye imwe rwa Afrika mu perezida wo muri Tanzania yo bira ibiganiro hagati y'u Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bigenda numbura byo biganiro ni muri gose ni muri gose ahubwo ari ngene uko cyaranwe baganire aba bakire hamwe ama ingene gize mu Burundi no mu Rwanda bakire hamwe murakoze ni cyara cyagutse ya Rwanda wundi cyari cyina testa mu Burundi ago bigeza kabisa
murakoze muri Colonel Baratuza ivyimbyo vya Amuri bivuga ko kuna igihugu cy'u Rwanda kitaje bivuga ko hari imigenderanire mibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda reka nuko ayo mahiganwa yerekana ko amahoro sasagaye mu Burundi ivyo vyimbyo nivyo
kuri icyo kibazo cya Amuri nivyo aheje gushikiriza jewe sinoja ku majambo yabanye politiki cyangwa ikikojewe nta negamiye twego turi inzego zikora zigakora iby'igihugu zigacungera umutekano iby'imigenderanire twego nta bihugu turengana ngo tugendeyo cyangwa ngo tugaruke bitemewe n'amategeko iby'imigenderanire nibaza yuko mwo bibaza abandi je nivugira ibiza gisirikare gusa ibyo ntibo bibaza twe turakina twakira inkino hanyuma abaje turakina iby'imigenderanire nabyo twebwe ntitubijejwe
ndabona n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bariko baratwandikira Rachel Bigirimana agira ati ndababazwa n'ukumva u Rwanda rutitavye ayo mahiganwa turasavye abarongoye ibihugu byompi ko boja hamwe bagasubira kunagura imigenderanire myiza yahora kuva kera hagati y'ibi bihugu bibiri naho Nsengiyumva Jean Claude agira ati niba koko bataraje niba boko bataje ikigali ubwo RDF yaja kureba iki ibujumbura Alphonse Aisha ti sinzi yasinzi kubera muri iki gihe amakuru avuga ko mu Burundi muri iki gihe hari umutekano muke izo yayo mahiganwa yo wa yerekanye ko amahoro atsimbataye mu Burundi koko ivyo ni bibazo mu musarabaheje kwishura Gaspar Colonel Baratuza ariko ngomba mu gice muvuze kubyashikirijwe na Sengiyumva Jean Claude avuga ati kubo watagi Kigali igihe RDF yo ja gukora iki ubujumbura
n'uburenganzira kwandika uko yabivuze hari ku mwaka uheze w'ibihumbi 2016 murazi igihugu cyacu ibyo cyari gihitiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2015 byashyitse nta numwe atabizi twari ko twitegura neza ubwa mbere twebwe iyo bimeze gutyo utegura abakinnyi hanyuma ubonye batateguye neza bataritunganya ufise uburenganzira bwo kuguti umwaka dewe ntabwo ndungika rero kuba byagenze uko twebwe ntabwo twarumvise umwaka uhetse muga hari igituma hanyuma unaho bavuga ati uko bukeye siko bwira kandi ati nta mwaka udakora ingumi twebwe ubu umwaka iyo bibera handi twari kubarungika mugabo twakiriye umwaka uzaho bizobera tuzobarungika ko turitegura nta ngorane ihari abo nabo bariko baravuga ati ingorane z'umutekano numvise umuyaga yanditse sinzi yuko ari ngaha i Burundi cyangwa ari hehe kugira aboneye ko umutekano udakwiye muga twebwe niho turi kandi n'abashyitsi baje kuva ku munsi wa kane niho bari ibi byose byo barabishyize ko mu majambo yuko ata kibazo cy'umutekano kiriho ngaha mu gihugu cyacu
ndabona abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika babandanya kwandika kuri Facebook ariko cyane cyane bariko bavuga ukuntu igihugu cy'u Rwanda kititavye izo nkino Gérard Sankara Habonimana akababwira ati izo nkino jembo nazifise isiguro yo gukomeza mu bantu hagati y'uwo muryango kubona u Rwanda rutitavye izo nkino biva ku migendanire mibi iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda kandi biratahuritse kuko n'u Burundi ntibwitabira ibikorwa bibera muri mu Rwanda ayo makuru niyo Colonel Gaspard Abatuza
gushika ubu nta bikorwa bya gisirikare birabera mu Rwanda mugabo ibyo byose hamwe byoshika bikaba nabo nyine babwirwa biga ku rwego hejuru ntacyo nashobora kubivuga ko
Alexandre Nyabenda wibagira ati kuba u Rwanda rutaserukiwe muri izo nkino nta gishasha kirimwo gusa zerekana inzira ikiri ndende mu mibanire y'ibyo bihugu ayo makuru yoyo inzira ndabona ko babaza cyane cyane ibibazo bya politike buna muri iki gihe hokorwa iki kugira ngo imigenderanire isubire inaguke hagati y'ibyo bihugu bibiri
nkuko bivuze imigenderanire hariho abajejwe iby'imigenderanire kandi babinonotere cyane babyize aho bageze ningine bari ko babitunganya aho nta raporo baduha nta raporo bahama twebwe tuguma turindiye turabatumwa hanyuma bajejwe umutekano gusa no kwivuna abansi ibibazo bya politiki by'imigenderanire ibyo ngira bo bibariza ahandi twebwe barazi neza ibyo tujejwe yuko ibyo bitarimo
tugarutse cyane cyane ku bindi bibazo byabajijwe hari ikibazo cy'umutahe cyabajijwe n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika umutahe wavuye hehe baravuga ko izo nkino ari ikintu cyiza cyane rwose ko gituma n'amahoteli y'i Bujumbura ikayuzura akaronka abakiriya ika ubutunzi bugatera imbere hari nk'amashyirahamwe ashobora kuba yaratereye kugira ngo mushobore kwakira abo bantu bose amajana atanu
ubwa mbere na mbere hoho hariho nkuko nabivuze biratunganywa mu mafaranga uburyo igihugu gisanzwe giha ubushikiranganji kwivuna abantu no kwitaho abahoze ku rugamba kuko ibi si ibintu bishasha iyo tutakiriye turarungika abakinnyi bacu hanze ku mwaka rero hariho icyo bita litera mu kigega cya leta rijejwe ibyo bintu nabivuze ntibikwiye neza mugabo hama hariho abakunzi mu Burundi na kubakunda igisirikare cyabo ugasanga hariho amashyirahamwe mwamwe akorera hano i Bujumbura akunda abakinnyi bacu ugasanga arafashije mugabo ahanini nababwira yuko byinshi bitegurirwa mu bushikiranganji imfashanyo bavuga bati amazi akimuhana akazi mburi hise twebwe rero turategura ku buryo naho atawukora umuntu ashobora kwitunganya ku bice bishika 90% ariko n'ubu sindaronka icegeranyo neza kuko biracakogwa biracabandanya ngira ngo mu nyuma mu bujejwe umugwi azoronka uburyo bwo gushimira bazoba bafashije ubusindi mu kibanza cye kandi ntabyo ndaramubaza kuko aracyari mu kazi kenshi niyaheza agoheza bishikiriye mu ijambo ryo kugara ibizo rizoba ku munsi w'igenekezo rya gatanu ukwezi kw'icyenda
turabona abanywanyi radiyo ijwi ry'Amerika babandanya kwandika hariho Jacques Mani Manishimagizwe yandika ati ku bwanje umuryango urakomeye mugabo akanenge nuko Rwanda n'Uburundi byosubiza hamwe kanatsinda ni navyo bihugu bisangiye akaranga ururimi n'ibindi n'indi mico nimba mu muryango harimo umurwi wo gutatura amatati woja ku kivi harakwiye umuryango canke woja hagati eka kugira ngo sinzi ko umuntu yavuga uruhagara ariko kugira ngo icucuka kibi kirangire hagati y'ivyo bihugu
uyanditse ya Trump ayo kafise icyimbiro ciza cyuguhuza gusubiza hamwe ibyo nibisanzwe ni ntumbero nziza sinibaza yuko hakeneye abantu benshi kuko bohuza icyo bapfa aho byandurutse harazwi umuti utowe inyishu binagoye ariko ibiye sinagomba kubirandira kuko ntibihuza ibizinkino by'uno munsi nibaza yuko cyo bikini kijyanye cy'undi munsi
mwavuze ko ugurukino ruzorangira ku genekezo rya kane turazi ko umukuru w'igihugu ari we yuguruye ijambo ryo gutanguza icese izo nkino niwe mbega ashobora kuba ategekanya kandi gusozera izo nkino
ihiganwa rizorangira itariki zitanu z'ukwezi ku icyenda mbere hariho n'urukino ruzoba uwo munsi bw'umupira w'amaguru uzohuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Buganda azoba ari isaha zuzotanga isaha zitandatu n'igice ku kibuga cyitiriwe umuganwa Ndovizi wa Gasore nirwo rukino rwonyine ruzohaba uwo munsi birategekanije rero yuko ata gihindutse uwuguruye niwe yugara twiteze rero yuko nyine ishobora mukuru w'igihugu cacu n'ubu azosubira kurongera akanya bishobotse agatera iteka akugara ibyo birori
umukuru w'igihugu cy'u Burundi gihe yugurura izo nkino icese yaratangaje ko eka yarateye akamo ibihugu bigize uyu muryango kabisaba gukorera hamwe kugira ngo bagwanye cyane cyane iterabwoba iryo terabwoba ririhe cyane cyane ibihugu byo barimo nk'ibi
ibikorwa by'iterabwoba murazi yuko igihugu cha Somalia nacyo nyine cyasabye kwinjira muri ishya hamwe ibi kikaba bakaba bari kubaravyiga hama murazi yuko hariyo ingabo nyinshi ziva muri ibi bihugu duhereye ku bihugu cy'u Buganda cyo camiye gifiseyo benshi hagakurikira igihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu bitarongese ingabo birafise intererano bitangayo nanyibage n'igihugu cya Kenya murumva rero ibihugu bitatu kuri bitanu gushika uno munsi bifise ingabo nyinshi cyo gikorwa cy'iterabwoba igemye ingu ya Al-Shabaab ari byo ishyira imbere irashobora rero kutaguma hariya gusa kimukina hari murazi ko yagize imaze kugira ibitero bihambaye mu gihugu cya Kenya mu gihugu cya Uganda ibyo rero ntawo bidaha yuko n'ahandi badashobora kubikora n'aba rero baza baratera amagrenade batera mu mibare batera hirya n'ibikorwa nk'ibyo bigamije gukora ikibi kinini kugira utere ubwoba abantu murumva yuko atari byiza ivyo umuntu ategerezwa kubishyirako inguvu kuko rero nyine icubahiro mukuru w'igihugu yabisabye imigwi y'iterabwoba n'akaranda birarandarara nk'imirandaranda ibintu bibi cyane umuntu ategereza kwiyamiriza akagwanya yivuye inyuma atavuga ngo naka ngo ni ni intwari ngo ni intore kubera yamaze inganda
mu kanya gatoya cyane rwose haravuzwe amakuru avuga ko ashobora kuba harabaye indyaneka naho abasirikare b'u Burundi bagumye berekana ubumwe mu kanya gato amasegonda 15 akamumotera igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cy'ibyo bihugu byose byaje muri iyo n'akahe amasegonda 10
akamunotera ni uko aba bose baje gukina bagahurira mu gihugu cacu gukina bazi yuko bafatanye mu nda bamenyane hanyuma bakine umwe wese azi yuko atsinda hama utsinzwe yemere yuko arushijwe
Colonel Gaspard Batuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane rwose kuba mwaje ku mikiganiro turashimiye n'abanywa ni radio ijwi rya Amerika bose baterereye tukaba dushimiye na ingenieur yadufashe mu bw'ivyuma na Fatou yadufashe kwigiranya ikiganiro mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese